bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongoye ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ubuserukizi bwa Amerika I Nairobi muri Kenya bugabisha yuko ashobora kuba ikindi gitero.
Kwa mfano, uyu gaidi ambaye aliuawa anaitwa Gichonga alienda pale kijijini.
Nuko rero inyuma yahubwo bushikiranganje bugabishirije no misi yahera umuvigizi wa leta ya Kenya yari yasavye yuko umwe wese yomenya umubanyi we kugira ngo umunye Kenya wese ashobore kwirinda igitero. Uwo yari Eric Kiratie no umuvugizi wa leta ya Kenya muza kumva mu makuru tubafitiye mu kanya muri hafi y'amaradio yanyu. Tuza kandi no kubabwira kuvyerekeye ihimbazwa ry'umunsi w'ubumwe uhimbaje ku inshuro ya 28 mu gihugu c'u Burundi. Kwimbere kuja ku Doni de izo nkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntaheze kwabwira ndabwire muri make kwihugu bikomeye bigize umuryango umwe bwa Buraya kuri no wa Mungu ejo kwa Mungu kwa munsi wa Mungu vyavuze ko bishigikiye umunye politike atavuga rumwe na leta ya Venezuela akomeje kuvuga ko ari we perezida w'imfata kibanza ivyo bihugu bifashe byavuze ivyo mu gihe ibindi bihugu vya rutura birimo leta z'umwe za Amerika bibandanya kuremera perezida Nicolas Maduro ngo atange imihoho kandi areke igihugu gitunganya amatora y'umukuru igihugu mushasha. Maduro wewe arabandanya kwiyamiriza bamusaba gutanga imihoho akaba arega leta z'umwe za Amerika ko ziriko zitegura gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Vyongeye yamirije ifashanyo ifungurwa yihutirwa leta ya Amerika yashaka kurungika mu gihugu ciwe. Ibihugu vyo mu ishamwe rya Buraya vyashigikiye umunyepolitike Guaido ariko agwanira ubutegetsi na Maduro ni Espagne, Ubudagi, Ufaransa hamwe n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu ONU n'umuryango umwe bwa Afrika bitangaza ko leta ya Centrafrica n'imigwi 14 irwanya ubutegetsi bw'ico gihugu vyashitse ku masezerano y'amahoro. Ayo masezerano y'amahoro abonetse nyuma y'ibiganiro impande zompi zagiranye amasomo yandi bigamije gutorera umutingwa nifatiye ku madini no ku bwoko yatangwe mu 2013 kuva iyo ntambara yaduka. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barishwe abandi bata izabo. Bimwe mu biri muri ayo masezerano azoshigwaho igikumu kwa gatatu ejaho bukera nishigwaho rya leta irimo bose kandi izobwirizwa kwa yumvikanywe n'impande zose nk'uko ayo masezerano abitomora. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugwa ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kunshuro ya 28 barundi bahimbaje umunsi mukuru w'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Birori nyamukuru vyabire mu gisagara ca Gitega gerutse kuba umurwa mukuru wa politike vyitabiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu ku murongo wa telefone Fidèle d'Antoine Nsabimana ariko arabikurikirana. Amahoro ngaho Fidèle I Gitega.
Amahoro neza Diane.
Uretse perezida Pierre Nkurunziza abandi bitabiriye ivyo biro nibandi?
Uretse perezida Nkurunziza hariho abandi baje bantu mwicegera cambere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, abashinga amateka batandukanye, abayobozi bishikira batandukanye bo mu biro by'umukuru w'igihugu, intumwa z'ibanki ya Afrika y'iterambere BAD nazo zabonetse muri ibyo birori. Eka twabonye n'iyindi miduga itandukanye iri ku imparati y'abaserukira ibihugu byabo ariko tutashoboye kumenya neza abari bo bari baje kwifatanya n'abandi barundi muri ibyo birori.
Nkuru nziza, ibi nikuru bikuru yagarutse mu ijambo ryiwe yavuze n'ivya?
ibintu bikuru bikuru yagarutse ko nibiri mu kivugo cuno mwaka ico naco cyaba kigira giti tugaragaze ubumwe tubugendere muri byose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vyiterambere. Amajambo menshi yavuze rero yazungurutse kuri ico kivugo aho yavuze yuko abarundi bahorana ubumwe kuva ku ntwaro ya cami ariko mu nyuma bakaza gucanishwamo n'abakoroni. Yavuze ko ari basesanguye ze ndetse akadoma ko n'urutoki igihugu c'Ububirigi ko ari co nkomoko yisambuka y'ubumwe.
Urakoze cyane rwose, turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu buryo burambuye makuru yo hanyuma. Nari naciye ku masonga nk'itangura nyuma y'indwi zitatu habaye igitero cy'abihebye cyahitanye abantu 21 ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, harimo umunyamerika umwe. Ambasade ya Amerika mu ico gihugu yasohoye itangazo isaba abantu kuba amaso, imenyesha ko hashobora kuba ibindi bitero muri ino minsi. Muri iryo tangazo ubuserukizi bwa Amerika bwemeza ko ibitero by'abihebye bishobora gukorwa hari inyungu z'ibihugu bimwe bimwe harimo na Amerika. Mugenzi wacu Nairobi Jurikaneza hadufite ibindi kwino nkuru.
Mwitangaza ibiro vya ambasade ya Amerika na Nairobi vyasohoye bisigura ko turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi n'ibitero vy'abihevye muri ino minsi ari Nairobi ahitwa Naivasha mu ntara ya Nakuru mu buraruko bushobora uburengero bw'umugwa mukuru Nairobi umuji wa Nanyuki uri hagati n'hagati mu ntara ya Rift Valley, hamwe rero n'uturere dutandukanye dutumbereye hafi y'imbibe za Kenya n'ibindi bihugu bibanyi. Iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi ko amakuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihevye bakora ibitero vy'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze, harimo ibihugu vya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagavye cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Uturorero ni nko mu masoko, ibibanza birimo amaduka menshi yatandukanye mu mu Cyongereza, amahoteli hamwe n'ibibanza abantu bahuriramo basenga. Abantu bagendera canke ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanyi babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu canke igikorwa cyose giteye amakenga babonye. Siheze na yahike kirayise umuvugizi wa Leta ya Kenya yayabishimangiye mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika, aho yavuga ku mugambi wa nyumba 10 Leta igiye gukomeza kurusha.
Kwa mfano uyu gaidi ambaye aliuawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
nk'akarorero umwihezi yishwe yitwa Gichunge yagiye harya mu muhana wa Ruwaka atangura kubana n'abanyagihugu akaba afite amahera y'umurengera n'ubuzima bw'ikirenga, ariko nta muntu yigeze amenya kaza kora kariko abanyagihugu bategerezwa kuba maso. Hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo kuko akazi runaka, kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyakora. Ni inshingano zacu kubimenya, kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho.
Na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa.
Abanyamerika batemberera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kwiyandikisha muri programme ya Leta ya Amerika ibaha makuru kubijanye n'umutekano waho bari, hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano wabo bangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cabereye ku nyubako ya Dusite ku mugwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze, umuhari w'intagondo wa Al-Shabab ufite icicaro muri Somalia wavuze ko imvonyamukuru yawutumye kugira ico gitero ari uko President Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikura Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyurana gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbijiwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ivyo gutwenga kuko Kenya ivyo bibazo vya Yerusalemu ntibiraba, kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ivyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa Amerika, rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika si twebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv
igitero cyo kunyubako ya Dusita cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika kumwe. Inyuma y'iminsi ne habaye ico gitero, igisirikare ca Amerika cemeje ko ibitero cagavye ku birindiro vya Al-Shabab vyahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Joili Kaneza rakenewe dutandukira gisata kicimpunzi kivugamwe impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko bagabwe ko igitero mubo izo mpunzi zagiriza harimwo abo babakorana n'abasirikare b'u Rwanda. Mugenzi wacu je ni Mukankusi amaze kuganira n'umwe mu ndongozi izo mpunzi ariwe Musana Narcisse aratanga amazina ya bamwe hakavuga n'impamvu.
Uyu muntu rwose gahizingu uyu inosa yabaye muze mu Veritrua abamungabo za Kongo abo tuzi neza ko akora neza Kigali byo n'ibintu tubizi bahabwa n'amategeko na Kigali rwavu ngo bakorera Kongo ariko nabwo yo bakora nyirizi urebe ikintu bishize mu z'abanyarwanda nta mu Kongo mani wabikora Kongo mani tuzi uko bateye twarabanye abatuganye twarabonye ariko ubukizi bwa neza akoreye munsi ntabwo Kongo mani nyirizi no mutima bufite twarakozwe n'abantu batuye hakurya Kigali
wari ukomoje kubyerekeranye na Monisco uvuga ko hari abo yatwaye muri zo mpunzi barimo abasaza cyangwa se abagore n'abana ubufasha ubu ngubu Monisco ibaha nubuye
Monisco nta bufasha na bukeya ifite kuri no tariki ya 20 mu masaha 9 barimo bica aba izi mpunzi aho bita ibuguri ndyubwange nihamagariye gukorera Monisco gufaramisha n'ibyo gucyura impunzi z'abanyarwanda iyo sami ikorera igoma muri noru kivunyine muri kivu amajyaruguru yashinzwe n'umuzungu twabonye mu gifaransa inyamuneka ko muzi zimere nayo kuzica kandi ko nabene igihugu no barimo kubigwamo bavuga ngo kinyarwanda we yarambiye ngo ntago bashinzwe kurinda impunzi ngo bwashinzwe ngo kuzicyura nibwo namubwiraga nisi mu byukuri amushinzwe kuzicyura muzacyura imirambo icyo gihe telefone yarayifashe arayifunga ubwo na nyuma cyakora indege ya munisiko yaraje izenguruka mu kirere aho ngaho irangije irigendera nta kintu kiri gikorwa cyangwa cy'ubufasha kuko ikintu bakoze ubwo bukeye bwabo nyine ni ugutoragura nyine abo ngabo nyine bari banyanyagiye iyo ngiye bashobora gucika ku ifunga
munisiko yababwiye ko bo icyo bashinzwe ari ugucyura impunzi kuki mudasubira mu Rwanda kandi hari abandi bantu batahuwe muri iyi minsi mikishize
ubwo ndumva ushaka kuvuga bavuze za Kisangani hari na Niwarungu na Kanyabayonga hano
ye aho babavuye hose ari impunzi nabo kandi baratashye namwe murimo kuvuga muti tubayeho nabi twagabweho ibitero ubu noneho ni kuki mutasubira mu Rwanda ko hari nyine nabo ngabo namwe muzi ko batahutse
cyirusanda y'igitondo cyo mu Rwanda icyo twahunze cyacyahari kandi no kuba turi mu z'abanyarwanda muri Kongo harashizwe gito cyari umwaka ushize muri umwaka ushize komisiyo ya Kongo ishinzwe iby'impunzi ifatanyije na seri baramaze kubarura impunzi z'abanyarwanda y'ubutaka bwa Kongo kugira ngo bashakira ibyangombwa by'impunzi hari n'ibyangombwa by'agateganyo ubu ngubu impunzi zifite z'abanyarwanda ziri ku butaka bwa Kongo kuko ku munsi hano rero Kongo ntihavungira twirukanye ngo turagiye ngo dutahe iwacu kuki ingufu ahubwo ngo bigisangani batashye ni Kanyabayonga ni Barungu uburyo babaye babaye mu buzima bubi cyane bakishwe inzara yewe banga no kubavura kuri cyane muzasanga abantu baguye Kisangani inda zavuyemo abantu bahaguye za Kanyabayonga iki n'icyo hose inzara imaze kubisha barenze nabwo batashye ari uko babazirike ntabwo batashye ku bushake bwabo
none muri make ubuzima mubayeho nabwo n'ubuzima butoroshye mwarahunze mu none murimo kongera guhunga icyifuzo cyanyu ni iki muri kino gihe
icyifuzo cyacu nuko ikongwa tubaye fatanyije na seri bashaka ukuntu barinda izi muzi z'abanyarwanda bemeye ko zabereye ku butaka bwazo kandi kongo mu nshingano zayo ni muzi ku butaka bwazo igomba kuzirinda ntabwo igomba kwicuzwa ku butaka bwayo ndetse n'abasirikare bayo n'abakabundi na sagahizi kuburyo kongo igomba kubakurikirana kare ibintu barimo gukora izi muzi atabafatwa ndetse bagacibwa urubanza none ahashyiraye nayo rero mu nshingano zayo ifite nk'uko ari maze kumenya ko impunzi zihari ahubwo nihutisha ishyiraho ubufasha bw'impunzi impunzi zimenyekane kandi baziteho nk'uko mu nshingano zayo ariko bimeze
ndagushimiye cyane rero Bwana Musana Narcisse umwe mu bayobora impunzi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urakoze cyane
tuza kugerageza kurondera ubushikiranganje uraba ivy'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo twumve ico bagona kuri kino kibazo mu kiyago c'abanyedini uno munsi naho turagaruka ku ruhara rw'amasengero amwamwe mu gutunganiriza ababanye bashaka kwahukana mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonsa kiremesheje abanza tubwire abatumire bari kumwe hama baduge kwijambo
Patiri mukuru Fupi Felix murongoye Katedrale Regina Mundi turabaramukije
amahoro
namwe bwe kitegetse Emmanuel umwe mu pastori bo mu ndongozi zisengero rya Fekabu namwe bwe turabahaye mwaramutse
amahoro neza
turamutse namwe bwe ntamvukiye Josephine murongoye ishirahamwe dushire hamwe riharanira agateka k'abakenyezi mu gisagara cha Bujumbura namwe bwe turabaramukije
amahoro cyane
Namwebwe abumviriza ijwi rya Amerika turabaramukije tubibutsa ko mubandanya igice kigira kabiri cy'ikiganiro kubijanye n'ukwahukana Patiri Fupi Felix Mbega igihe mudatanga uruhusha rw'uko uwahukanye mu buryo amategeko abirekura ko ashobora kusubira kubakana n'uwo yifuza ntimubona yuko mwamumuhohoteye ku ruhande rwa mwebwe murongoye amasengero
guhohoterwa kuko erega ibyo byose akora aba yabihisemo kuko hari abahitamwe kugumuko Bene murabona n'ubupfakaye kandi yarafise uburenganzira bwo gushobora kugira ubundi bugeni kandi bwemewe na Ekleziya Bibiliya ni kubivuga areje kukivuga ati mu gihe ujya wunda kiriho ntashobora kugira ubugeni mugabo ne hagira umwe apfa uyashaka kugira ubugeni ngakirazira kwa mwica kugira agira ubugeni kuko bishitse bikamenyekana ko yamwishe kugira agira ubugeni twebwe muri Ekleziya ubwo bugeni ntabwo twemera kandi naho twobimenya mu nyuma y'uko bwa bugeni yagira bwa kabiri yari yamwishe ubwo bugeni yagize duca tubufuta kandi agacahagarikwa mu bikorwa bimwe bimwe byo muri Ekleziya agacahagarikwa guhabwa amasakramento kuko abayakoze ishano mu bintu rero bivuze umuntu kugira ubugeni harimo ico co kwita uwo mwubakanye kugira ngo uhavu ugira ubugeni n'uwundi wifuza nako umuntu avuga ati umugore wanje yashaje nabonye ubundi akiri muto reka ndabinyene ndamunyarukiriza niho bazonyemerera urazi ko abantu bakunda ibintu nyene biseruka byiza ico kiremenyekanye muri ico gihe naho cyomenyekana mu nyuma ko yagikoze ubwo bugeni bazoca babugwiza na zero bafute kandi babimwumvisha yuko uyo muntu atari mu nema y'Imana na gatoya aba bantu tubafata nk'abantu bari mu ngorane kuko bujya nabivuze mu ntango iyo umuntu agize kwahukana iyo divorce hajya nta numwe bihimbarirwa mu mitima hajya barakomereka mu mashingira atandukanye abo bantu ntimugafate nko kumenya ntibakigwa abantu bibaza kubera batabari kuriye ubu kugira ubundi bugeni umenga bakumiriwe umenga ntibakiriwe nagenda babwire ko imisho yose tuguma turi ko twakira abantu ahubwo bari muri zo ngorane tukabarimisha umuntu akabasengera kugira ngo nico gikomere yagize agikire
kandi ntasobe kwifuza ubundi bubaka
ashobore ubwo buzima arimwo ko kubona ubugeni yagize batakiri mu bumwe ari wenyene iki jambo y'Imana rivuga ashobore kukigendera kuko bisaba ubukomezi bwa mutima mweranda bisaba inkomezi z'Imana nyene nico gituma ashigikirwa nico gituma aronko yitura akamwumviriza akamuremesha hanyuma akamusengera akamubwira nico yogira kugira ngo areme n'igihe amategeko yo kurikizwa kugira ngo uwo muntu abeho mu by'uburyo busanzwe birabaho no guha nk'akarorero nk'umugabo ataye umugore agacaja kwibanira n'umuhabara kuko birabaho akamupangira inzu akaruhira kuja kuba kumuhabara agata urugo rukuru ugasanga nta nakimwe gikora ngaha mu rugo rukuru turamufasha tukamubwira tuti ahubwo genda witura ubutungane kugira ngo ahuri we usigaranye abana nimvuga ifise bato uronke n'ubwo buryo bwo kurera abana kuko uwundi ariko arasanzaza sesagura ni bya bindi pastor yavuga ati erega ariho n'ubusinya kubera atakunda afisagira mira nko yabihatiwe ko kubyineza y'abana arashobora gusinya mugaba arondera ko abana babaho ariko arakeneye inkomezi kugira ngo agende risija mu gimana rivuga hanyuma kanyuma nsubira kwibutsa dutegere yuko ibitwita uburenganzira cyane guhohoterwa tubivuga dufatiye ku mategeko y'abantu aha naho turi mu byerekeye ubucuti tugira n'Imana turi mu byerekeye isezerano tugiranira n'Imana iryo rero kurundi rugero kandi tugume dutegera kuri dusumba imana siza gukora ibyo twebwe twifuza imana siza kuvuga ngo we kubera ngo byagenze uko uye ngo ijambo ryawe ricari hinduka ni twebwe tugerageza ahubwo kumenya icyo imana ishaka ngo tukigendere ni twebwe tugerageza gusoma ijambo ryayo kugira ngo turishire mu ngiro icyo ntitucibagire
amategeko yarabahukanishije ariko isengero ritemera ko asubira kubana n'undi mugore byo ntimwumva ko bishobora gushika naho mutavyemera umuntu akica undi mugenzi we kugira ngo ashobore kubakana n'uwundi
yewe ndabifata kubiri kuko kontu barendereza umuntu bakagira ati rero ko ubuzima bwahindutse ubaye gutyo reka tugufashe turabe ingene ugumo bibamwo buryo wewe ntusubira kubakana n'uwundi ugume gutyo mugabo turabigufashemo mu bisanzwe ivyo no kugira ngo bahe umwanya izo ngorane kugira ngo kumbure araho basubira bakigarura nkuko yabivuze bage barabivuga ugasanga inyuma y'iminsi inyuma y'imyaka barigaruye barasubiye barabana gatibo baragiza gatima mpembe kuko hariho numugani mu gifaransa bavuga ngo la nuit porte conseil aho batinda bakiyumvira ugasanga ariko rero hariho nikindi ushaka gusanga umuntu yubatse uwo bubakanye batacyumvikana agati wewe ukiri ngaho hari ibintu zombuza ugacu sanga mugiriye nawe bere no kumwica kamwica kugira ngo amuve ko kuko erega akiri ngaha gumabona yuko afise ntambane hari umuntu rera gati rero jewe izo ntambane kugenda zikore mu nzira kuko ni wapfa cyandonka uburenganzira bwo kwirongorera ubundi mugurumva yavuze ati tubimenye bega ivyo byo kumenya batohoze yama yabaye amato yumva ko ari kara mugabo twebwe ivyo onye biragoye kumenya kuko ubwikenye buza mu nzira nyinshi niho rero ngira nti ivyo rero birashobora gutuma haba ihohote nkuko bishaka gutuma nabantu batinda bagasubira bakumvikana mugabo jewe n'ubu nguma ngira nti igiye n'ukuri babonye ko pati we wabivuze ati araho tubona yuko ari umuntu n'ukuri yagoye amerewe nabi mugatukagerageza kumufasha ko nta burenganzira afise bwo gusubira kubakana n'uwundi muntu yego je nagambuke rego uwo muntu hari Hari igihe abasa n'uwapfuye muriga ayo makamo murabe kuko ega n'igisabo cy'abantuze
abapfuye mu mutima
aba yarapfuye mu mutima kuko bariko barasezerana baravuga bati tuzofashanya mu marushwa no mu mahigwe ibyo ntibibabikirimo
bibazatandukanywa n'urupfu
nicyo baragishiramo
ngo urupfu ntiruba rurashikuru umva nicyo bituma avuga ati ntibakwiye gutandukana
erega amategeko ari ngaho kugira ngo abantu bayakurikize ariko hari ikintu kinaniye kuvuga mu kirundi exception nzi ngene no kivuga mu kirundi harashobora kuba des exception izo rero nizo bakwiye kwiga bakaraba wa muntu ntapfana intuntu apfana umutima yego kandi bavuga yuko umuntu ari umwe cyo gituma abantu bubakana ari umwe ntabakwiye harage hatabakwiye
patiri yabivuze yuko baca bagerageza kumuba hafi kugira ngo bamufashe iyo ntuntu ireke kumwica kandi ashobore kwihanganira
ivyo umugabo yamukorera cyangwa umugore yamukorera ntibabisubiriza
nko kurangura amabanga rero yabubatse
ari nibyo mugasi ico cyonyene hajya se cyonyene hajyo babonye ko abantu babana umugabo n'umugore nuko babonye yuko bagukompletana
kuzuzanya
nico gituma rero twebwe tuvuga tuti bibaye ngombwa nk'ayo ma exception bakayiga bakaraba yuko bagukunda urumva nabo bake babaho bavyabonetse yuko hari umuntu yahohotewe gusumba imbere yamerewe nabi cyane
yego mu gutera turangiza numvise bagaruka ngira hahandi nyene babuze bati uwo muntu turamuba hafi sinzi gusa ko babemeye kwica bagiye kukiramye n'abaciga
mukuri je nagisaba bazovyigaho hejuru rega hariho ibintu bishika abantu bariko bagira amategeko hariho ibintu bataba biyumvira ko bishika muga bamaze kubona ko bishitse bakagira ati hinge dusubira inyuma tuvyiga none nk'umuntu yaguciye amaboko ngira mwaramubonye n'amashusho yose barayerekanye akagucumagura hose kugira upfe hanyuma bakagira bati uwo muntu azotinda yiyumvira musuye kubana mbwira usuye no kumubona be umutima nturahuka ubwira uti none hari amuhohosheje ngabazovyiga reka nigisabo urazi igisabo ko kimara iminsi
ego
sinzi ko igisabo cy'uyu mufasoni gihava coroha kuko sinama ikorana ngo ikituragihinduye tworohereza abantu oya icyo ntikirimwo kandi nkuko twavuze ijambo ry'Imana rivuga ko abana gushika batandukanijwe n'urupfu byatandukanye rero umuntu ingaruka ni nyinshi abakenyezi nuko bacaboneka bagiye mu rugero rwo kuba abantu bafite intege nkeya mugabo ugiye kuraba muri rusangi bose bagira ingorane ko nk'umugabo yahukanye abashakashatsi bavuga yuko umugabo bimugora kubaho wenyine tumba umugore byumvikana yuko
bica bigwiza cyacu busambaye sinovuga kurenga ibigoko rugo ntago abagifise
ico ni kimwe mu ngaruka nibishobora gukurikira icyo ariko kandi uretse nibyo kuba umugabo yatandukanye n'ububakana kiramu kugira nabi cyane mu mutima buryo bwishwa no kunyarutsa agapfa n'umugore na wenyene ntibura kumugirira nabi
nagira ndababwira ikintu kihari muri ekleziya kugira ngo nti kugira mwumve yuko tuvyihweza umuntu ava yibaza yuko menga abo bantu turabira hariya kure nta wumviriza n'ivyaho nagira ndababwira yuko mu byo dusuzuma kugira ngo abantu tubatunganirize muri ekleziya katolika hari ico twiyita tribunal ecclesiastique ijejwe kwigizo manza hari ico twita tribunal ecclesiastique
ibacirizo manza
n'iki manza ngo nibasambure iyo tribunal nta narimwe ivuga divorce mu burenganzira bwayo nta narimwe pronosa ngo aba bantu turabatandukanije mugabo iki ishobora kugira iyo babonye ko ari ubwarubugeni nyene bw'ibintu bidafashe by'ubuhomekerano barashobora gusuzuma bakaraba yuko ubwo bugeni abo bantu igihe babana by'ukuri bwabaye ubugeni rukristu uko bubwirijwe kuba
ntabaciriyemo ibihomekerano mushatse kuvuga ko batabaci imbere y'amategeko cyangwa imbere mu isengero
bahaciye mugabo hari ibintu bimwe iyo bimenyekanye ko bahaciye barashaka guca mu isengero mugabo atari mukuri ibyo rero n'ivyo nk'iyo tribunal isuzuma hari ibintu bimwe dusuzuma
bagasanga mukubahezagira
bagasanga bahezagiwe mu by'ukuri mugabo harimo agasorobo
hari ibintu batari bakwije
iyo bimeze gucyo rero iyo tribunal nifise uburenganzira bwo kutangaza yuko ubwo bugeni bwabaye imfagusa mugabo nishobora kuvuga gufata ubugeni bw'ukuri ngo ivuge ngo abatura basamburiye ngo kubera abanse bashwanye umwe yahimukiye uwundi ibyo nibiza mu nyuma
mukiraho pati iyo tribunal isanze bwarabaye nk'imfagusa bugasanga hari akantu kari gahaza abo oye ni bamwe yavuga ati biraba exception bakabatandukanya cyangwa batandukanye mukasaba mukabahezagira mu buryo bw'ukuri
n'ubu ndafise uwo mperuka kwandika iza kunzanira makete avuye ku musenyeri kuri mwe ku mwepiskopi wa diyoseze aho yagiriye mariage mugabo tribunale yaho iheruka tangaza yuko mu by'ukuri ubwo bugeni taribwo reka ndabaha akarorero ni nk'uko ugira ubugeni ugasanga wagize mariage na musaza wawe mukaza kubimenya mu nyuma murumva haba hakoze ikidakogwa bisigura yuko naho mwaciye mu isengero nuko bitamenyekanye gusa ntibwari kuba muri ico gihe ube n'ubwo burasamburwa kuko ntiburi mukuri kuko nta wabira mushikiwe hariho n'ibindi rero bituma byinshi ngira ngo byose abikindi kiganiro
yego muga nkubuye asanze wakanye numwe akaba yihenze mu buryo bw'uko ataravye kamere kuwo muntu agasanga umwicanyi cha wa mutima agasanga n'umwicanyi nibyo yavuze ati navyo mwobira niyo tribunal ikabishiramwo
nibaza ko ibyo ngira ngo yabatwaye dufite ikindi kiganiro kugira ngo tuvuge ibyo kogwa ko birahari ibyo kogwa ivyo rero nivyo umuntu afasha bajya abantu baba fiance bajya abantu bashimanye kuko kirazira kuntuza kwisengero ngo turaje muduhezagire patiri cyangwa umupastori abanza kubumviriza akabafasha bakabaha n'inyigisho twebwe bitegura amezi atatu muri ico gihe barababwira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubugeni bube ubugeni rukristu hanyuma bamaze kumva ivyo vyose bakaza bati twebwe twabizirikanye dusanze twobana iyo ngingo ayifata yasuzumye turazi yuko ari abantu naho babwira batumva turazi ko ari abantu iyo bamaze kubona kumenga ujya muhunga aratunze ucumenga arahumirije ntarabe izindi ngeso ivyo vyose turazi ko bibaho mugabo igituma dusaba abantu kuza kwiyandikisha hagisigaye amezi ku iparuwasi kugira ngo tubafashe gushishoza ibyo rero ibintu by'ingeso biragoye hari ubu barasanzwe yisanganwe ukavuga ngo ngira ngo azohinduka ngo canke twabyumvikanye hari ubundi ayadukana mu nyuma mumaze kubana arashaka kuyadukana ashaje navyo nyine biriho mumaze kubana imyaka 30 akadukana ingeso kandi atayo yahorana ibyo mu bisanzwe ntibituma ubugeni buhinduka ibyo mu mategeko ya kiliziya birahari ibyo dusuzuma byo tumwe tuvuga tuti ubu bugeni n'ukuri ntitwobandanya tugubakira kuko bwapfuye kuva mu ntango bwapfuye mbere butaraba iby'ingeso si cyane mugabo hariho ibindi turaba ngira ngo twoca tuvuga byinshi
reka tubashimire patiri mukuru wa paroisse cathedrale Regina Mundi Fupi Felix turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ndabashimiye namwe ko mwadutumiye
pasteur Chitegetse Emmanuel umwe mu ndongozi rya FECAB mu gisagara cha Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane kama koze kudutumira
yego ntawumvukiye Josephine murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi dushi hamwe riharanira agateka k'abakenyezi hano mu gisagara cha Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
ego naje ndabakengurukiye eka mbere nimwagira gutegura n'ico kokwa numengo notere
ego murakoze twibutse abatwumviriza aho mariko mumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye no kwahukana Vianne Ndonse narindemejeje kino kiganiro ndabakengurukiye
Ekana we Diane Ndonse urakoze cyane dushimiye n'abatumire bawe mwari kumwe mu kiganiro cacu abanyedini bagona kwibazo bitandukanye usanga mu kibano mwakoze n'icuti bakunze gukurikirana iwanyu mu ntara y'uno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Jewe Diane na Hazwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Audrius yamfashije muhinga bw'ivyuma twemi uko turi batatu twifurize kubandanya mururanirwa n'intonde z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muriko mutwumva muherereye haba ku mirongo migufi ya Shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM ku batwumva muri mu gihugu cy'u Rwanda.